Mamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ngine kirezo jia kimi nguinda mkiza numa kumire mnume na gata anu tutunamwe bagenzi mwashimi kukira rajin zamba katika kawe ndaba hayimiri wuchangi mara mtisibi banyina ho mherere ye ili nijia sango jia makuru mkirundi na yu akabagizwe nizi ngi ngonguru mhuru zikulikira inyido goni mieshi mwanyagi hugu woku mutumba kibimba muri komine Giharo biturutse kuri Renova Hakizimana aherutse gutogwa kutonde rw'abashinga amateka ba CNDD mu ntara ya Rutana aho atanguye iterabwoba ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Amashyirahamwe agera kuri 20 adaharanira ibyicaro bya politike amesha ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi yaranzwe n'ubusuma kutagira izina kandi ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni babigizemo uruhara. Ivyo biri mu itangazo ayo mashirahamwe yasohoye aho abona ko byose byononekaye kuva mu nteguro y'ayo matora. Abanyagihugu bo muri komine Bwambarangwe ni mu ntara ya Kirundo bafite amatongo yatowemo ubutare basaba ko boronswa umuzibukiro kuko ngo ayo matongo ariyo yaratunze imiryango yabo. Ni mu gihe ayo matongo yahawe ishyirahamwe ricukura ubutare ryo mu gihugu cya Vietnam aya n'ayandi ni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongeye ndabaha n'ikazi. Abanyagihugu bo ku mutumba Kibimba ni muri komine Giharo mu ntara ya Rutana baridogera Renova Hakizimana umwe mu baherutse gutogwa ku ntonde z'abashinga amateka mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara kwatanguye gukoresha igikenye n'iterabwoba. Abo banyagihugu bagafatira ku nama aherutse kugirisha kuri uwo mutumba Kibimba aho yamejeje kwa kuza vuba mu mabanga umuhinga w'uburimyi amuziza ko yanse kumusinyira ngo ahe inka utwara umugambo wa CNDD-FDD ngaho kandi iyo nka yarigenewe umunyagihugu. Tubibaze Julienne Muzinga.
Uyo Renova Hakizimana ari mu baherutse gutogwa ku ntonde z'abashinga amateka CNDD-FDD mu ntara ya Rutana. Yagirizwa kwihora gufatiye ku byiyumviro bya politiki n'abanyagihugu bo ngaho Igiharo ku musozi Kibimba. Akaba ari nyuma yaho agirishije inama kuri uwo musozi wa Kibimba mu ntumbero yo gukura mu mabanga umuhinga w'uburimyi Nyoboye Vena. Amakuru dukura muri bamwe mu bari bitavyo nama bavuga ko Nyobeye yanse gutanga inka yasabwe n'umukuru w'umugambwe ku musozi Kibimba Ruhoranyi Leonard mugiye nyeneyo yitwa Iragomba Paul atarabizi. Renova ngo yisiguye avuga ko amanota 100% yaronse mu matora amuha ububasha bwo gukuraho umuntu wese batavuga rumwe. Nyobeye yagirizwa kuba yarashigikiye umugambwe Iprona. Muri iyo nama yabereye ku ihangari ya Mukazie yari irimo n'abakuru b'amazone benshi. Uwa Renova Hakizimana ari mu baherutse gutogwa ku ntonde z'abashinga amateka CNDD-FDD yavuze ko azogaruka kuwa 17 ruheshi ari kumwe n'umuyobozi w'intara ajejwe uburimyi n'ubworozi kugira byemezwe ko Venanyobeye akugwa mu kazi asubirizwe n'undi aserukira neza umugambwe. Abanyagihugu bo muri Kibimba bavuga ko ari agasomborotso k'ubutegetsi. Ababanyi ba Venanyobeye na Paul Niragomba basaba ko abategetsi bokurikirana hafi icyo kibazo kugira bahagarike ivyo bita ukwihora muri politike.
Urakoze Julienne Muzinga. Amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka 2025 yaranzwe n'utunenge tutagira izina. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe kuri uno wa kabiri n'amashirahamwe agera kuri 20 adaharanira inyungu za politike. Ku bwa Audace Habyarimana ajejwe gutunganya imigambi mu runani Fosque yavuze ku izina ryayo mashyirahamwe ngo utwe tunenge twatanguye kubonekeza mu nteguro y'amatora. Ibyo nabyo ngo bikaba byatumye atacyizere ku byavuye muri ayo matora, kandi ngo n'umugwi w'igihugu watunganije ayo matora watakaje icyizere. Kurikira Odasse Habyarimana.
Ayo mashyirahamwe yerekanye bitari bike bitagenze neza muri ayo matora. Mbere akaba yarashimikiye cyane ku munsi w'amatora, ariko yaranavuze gato ingene amatora yateguwe, haba kuva abarundi baciyandikisha, haba no mu gihe bari basabwe guterera amatora, aho bigaragara yuko imbere y'uko amatora aba hari habaye gushyirwamo inguvu kugira ngo abarundi biyandikishe mbere bongere banaterere. Warabona ko hashyizwemo inguvu cyane, aho ibitari bike, imirimo y'igihugu, abikorera utwabo bahagaritswe cyane mu kugira ngo bagende kwiyandikisha, gushika no mu mashuri aho usanga baragiye kwiyandikishiriza mu mashuri, kandi ibibanza byo kwiyandikishirizwamo byari byavuzwe byari bizwi, ariko hashyizwemo inguvu kugira ngo abarundi bahebe bemere baje kwiyandikisha, kuko byari bigaragaje yuko abarundi batari bayafitiye akayabago gakwiye. Kumbure ngira barabona yuko atakigiye kuvamo.
Ayo mashyirahamwe yabona ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni wagize uruhara muri ubwo busuma, kandi ko utakoze akazi wategerezwa gukora. N'ubu nyine dukurikire Odasse Habyarimana.
Utwo tunenge twari dushimikiye twagaragariye cyane ku myifato umugambi uri ku butegetsi, abarongoye seni, abari basanzwe abakozi bariko bafasha ico gikorwa ku mabiro de vote, zaragaragaye cyane yuko iyo migwi yose itandukanye mvuze n'abandi nashitseko bazifashishemo ukutariko, kuko naho byagaragara yuko hakozwe amakosa hategekanijwe n'ibihano, ariko ugasanga umugwiseni mugwi wigenga witwa ko wigenga uhagarariye amatora ingene wabyifashemo, warabona yuko harimo ikintu cya complicité by'ukuri, ata nguvu zo guhana abariko bakora aya makosa washizemo. Aha twavuga rero cyane cyane ingene abari mu migambwe itavuga rumwe na leta bigizwayo, ingene bateka ubwoba, ingene cyane cyane hageze mu bikorwa byo gutoranya izina, aho ibiro bitari bike wasanga zugura imbere y'amasaha yamenyeshejwe, aho byagaragaye ko gutora mu ibanga bitari byubahirijwe hose, henshi wasanga umuntu agiye mu bwiherero ahatorera ugasanga hariyo abategekanijwe yuko aribo baca bakwereka cyangwa bakagutegeka utora, cyane cyane aho byagaragaye ku mabiro de vote menshi cyane haba hariyo rwagwaruka rw'imbonerakure. Hanyuma ikindi ni uko iruhande rw'ukwereka utora hari nabo baforsa kugira ngo urukumu rwabo bakarushira ati tora ngaha. Byagaragaye cyane mu miringo itari mike y'igihugu, kuko twari dufise intumwa zacu unaraze igitigiri cy'amashyirahamwe yasinye kuri ino declaration kuri runo rwandiko n'amashyirahamwe ashika 20 byumvikana yuko mu gihugu hose twari dufiseyo intumwa twashoboye kuronka amakuru navuga ko ahagije. Rero hageze guharura byaragaragaye yuko abari baturuka imigambwe bigijweyo n'abarorerezi bari baje bavuye mu rugo byo hanze, urumva baba bari hirya nti ibyo byabera mu mayizoro waho ntibaba babibonye, hama guharura hageze proclamation kuvuga bashyira imbere ibiharuro ubona ko byari byo bamaze gutegura imbere y'igihe.
Inzamba
Midogo nemyishi mwanyagihugu bo muri komine ya Bwambarangwe y'intara ya Kirundo bafise amatongo aherutse gutugwamwo ubutare. Abo banyagihugu bavuga ko amatongo yabo yahawe abanya Vietnam kugira bazoyimbemwo ubwo butare. Ni mu gihe ayo matongo bavuga ko ariyo yarabatungiye imiryango yabo, basaba ko leta yobaha imizibukiro bakarondera ahandi barima kugira ngo ubuzima bubandanye uko bwahora. Ni nkuru ya Pacifique Gashimana.
Amakuru dukora muri komine ya Bwambarangwe atumenyesha ko abanyagihugu bidoga ari abasanzwe bafite amatongo araho bita muri rumwe. Abo banyagihugu bakavuga ko kubaho leta imenyeye ko aho hantu hari ubutare yaciye hafata ihaha abazungu bava mu gihugu cya Vietnam kugira ngo babe aribo bahakorera. Abo banyagihugu bakavuga ko ubu bifumbereje kuko ariho barimo ibigori n'ibiharage bikabatungira imiryango.
Ahantu bita muri rumwe imisozi yari abenegihugu mbyiniro barimamo ibiharage, barimamo ibigori, imyumbati haturuka mu butare. Ya leta ikibona ko si mu butare yashinga iza nta gutanga imizibukiro, niho imizibukiro aho bakorera baharima ibintu batungira umuryango baca baza kuhafata. Ubu rero tuvugana bahagurishije ku bazungu tumva muri abo Vietnam.
Abo banyagihugu bakavuga ko batagira n'uwo baganyira kuko ngo inyungu ziva aho hantu abategetsi bikwegera ko. Bakavuga ko batazi iterambere ry'igihugu mu kwimba ubwo butare, ariko bagasaba leta kubaha imizibukiro ku matongo yabo kugira ngo nabo bashobore kubandanya babaho no kubeshaho imiryango yabo.
Ndino kuri turasaba leta idutahura indimo zacu neza zitonze imiryango yacu, ariko ubu nta n'umuzibukiro baduhaye. Ntitwanemenyeshejwe, ubu rero tugeze twifumbereje, tugeze ko tubwira, ndetse tubuganyire, ndetse ntawase ko ubutare bwimba, ariko baduhe imizibukiro mu matongo yacu kugira ngo natwe turonke ibitunga umuryango.
Mu ruganda rw'amakuru wa radiyo Izamu Agateka Kawe twagerageje kurondera Bernice Mukandanga, musitanteri wa komine Bwambarangwe, kugira ngo atange umuco kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Pacifique Gashimana. Haraheze iminsi haibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Bwarudi mu ntara ya Ngozi. Nk'ibinyobwa bya Amstel ndende, Amstel Bock na Amstel Royale ngo ntawaherutse kubikubita ijisho. Ikinyobwa cya Primus ngo iyo ngo kibonetse kigurwa amafaranga arenga ibihumbi bitanu, mu gihe igiciro kizwi cya leta ari ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kwicarira icyo kibazo. Ni nkuru ya Jean George Kibogora.
Abo banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko haheze amezi atari make badakubita ijisho ibinyobwa bya Amstel ndende bita Amstel Blonde, Amstel Bock na Amstel Royale. Ikinyobwa gishobora kuboneka rimwe rimwe ngo ni Primus, ariko nayo nyine ngo yibonetse iwe amafaranga arenga ibihumbi bitanu, kandi igiciro kizwi n'amategeko ari ibihumbi bibiri n'amajana atanu.
Abana benyereye amatara ya kera ubu bashyahinduranwa ikinyobwa cyitwa Primus, nacyo nikiboneka neza. Nacyo ni kimubare nacyo kigurisha ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bitandatu, ibyo bikaba abategetsi babona. Ariko rimwe rimwe hari aho bafata abantu bakabahenda ibiciro bya Barudi, kuko igiciro cya Barudi ni ibihumbi bine n'amajana atanu, bakabanza bakabugarira n'umubare, ariko bibamanye rumwe rumara bashatse bakabuhurira bagakora kuri kwanyu.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi basaba abajejwe intwaro kurushirizaho guhasha abadandaza bikika mu kiza mu rudandazwa rw'ibyo binyobwa kugira ngo bisubire biboneke kuri kwamye kandi ku biciro kizwi n'amategeko.
Barafatwa bamutwaye mu biciro bya Barudi, bakabatunga, bakabaca amande, mbere n'imbere baba banyegera nko kugurisha ku biciro bibi bakabyaka. Ariko rero umwigire wo kwiga ibintu bigiye kubandanya kugira ngo abihugiye na bo cya Barudi boroherwa si munini, kuko se bwa mbere ibyo bintu bibaye turasaba abategetsi rero ko babandanya umurindi bariko kugira ngo abihugiye ibinyobwa boroherwe na cyane cyane ko.
Radiyo Inzamba Agateka Kawe twagerageje kurondera abajejwe intwaro muri iyo ntara ya Ngozi kugira ngo baduhe umuco kuri ico kibazo, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Urakoze Jean George Kibogora. Nunga hati kidusozera ano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi, ngashimira na bagenzanje umwe wese ubwo giciwe bamfashije kubatorokaniriza. Mugire aho muba mwubahwe, mubanye n'umuvyanyu na gahwana.